muri kumwumviriza radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byaryo byo mu gitondo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Baduteze amatwi namwe mu gitangura kutwumviriza, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo nje nyoboye ibiganiro byo muri uyu mwanya. Uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki 2024 z'ukwezi kwa kabiri mwaka w'2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere, turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara ishimikira ku makuru yo mu ntara z'u Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Igipolisi cy'u Rwanda cyemeje ko abantu batanu biciwe mu bikorwa byo kwirukana ku ngufu impunzi z'Abanyekongo bo mu ikambi ya Kiziba ku cicaro cya HCR Karongi mu burengero bw'igihugu. Umenyeshamakuru wacu Claude Ganza Munyamagana yakurikiranye iyi nkuru.
Kuri uyu wa kane wari umunsi wa gatatu impunzi z'Abanyekongo zikambitse ku cicaro cya HCR kiri Karongi ateganye neza n'ibiro by'intara y'Iburengerazuba. Izi zimaze imyaka igera kuri 22 mu nkambi ya Kiziba iri mu karere ka Karongi mu Burengerazuba bw'u Rwanda. Ni nawo umunsi wa nyuma izi mpunzi zahabaye kuko hagana ku mugoroba igipolisi n'igisirikare byahabirukanye ku mbaraga. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika kuri uyu wa kane mbere y'uko igipolisi n'igisirikare bibatsimbura aho bari bagandagaje, basaga nk'abamaze gutakariza icyizere uburinzi bw'igipolisi cy'u Rwanda kandi mu ruhando mpuzamahanga gishimwa.
Ese ko twumva ko Leta y'u Rwanda igicunga umutekano mu bindi bihugu byose muri zindi ntara muri yoni? Ese kuki twebwe bari gushaka kutubangamira? Ni ikihe kosa twabakoreye kugira ngo byibuze wenda abaye batubangamira gutya?
Ikintu gikomeye ni ugusanga umudamu utwite umupolisi w'igihugu, umupolisi w'umwuga amufata akamusunikira mu mufurege.
Twebwe kuba tuzengurutswe n'abapolisi kugeza ubu nta n'impungenge byari biduteye, ahubwo ikibabaje ni ibyo bari gukora, kuko twari tuzi ko abapolisi bashinzwe kurinda, bashinzwe kurengera. Ntabwo twari tuzi ko abantu bashinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu ari nabo babubongamira.
Ni nako byaje kugenda mu mugoroba kuko abapolisi babinjiyemo babatera ibyuka biryana mu maso, ariko nyuma hanakoreshwa amasasu nyayo byaviriyemo impunzi eshanu kwasiga ubuzima, abagera kuri 20 barakomereka, ariko polisi ivuga ko nayo hari abapolisi bayo 7 bakomeretse. Amakuru dukesha umwe mu barusimbutse mu ijoro ryo kuri uyu wa kane yaduhaye yemeza ko
kuko imirambo igana gutya ku mpunzi idafite intwaro, rebe inkomere zingana gutya imirambo igana gutya, burema agahinda mfite barashe mushiki wanjye. Barashe mushiki wanjye rwose birangiriye ahangaha, twamenya ko n'isi ifite mu burangare.
Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa gatanu, umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda CPT wose badigiye hakanye ko nta masasu yigeze akoreshwa kandi ko imbaraga zakoreshejwe zari zijyanye n'ukwihagararaho kw'impunzi.
Numvaga ibintu biturika n'abari bari hirya mwarabyumvaga, akenshi iyo ibintu nka biriya biturika ntago menya ese yaturitse grenade y'umwotsi, ese yaturitse ubuyeri kubise ku hari ibintu mwarabyumvaga ejo. Ariko mu by'ukuri nta muntu n'umwe wari ugambiriye kubuza ubuzima umuntu wari ahangaha.
Bimuvuze ko nta masasu yakoreshejwe, ariko n'ahangaha hari aho umuntu agenda akabona ibiporoporo by'amasasu ndetse n'amwe mu masasu atakoreshejwe. Ubwo aya nayo yarasanzwe hari icyagezwe.
Turaza kuhaca turebe, kiraza kuba ikindi gikorwa, ariko icyo tukubwira cyo nuko nta nubwo twari tuzi ko bafite n'ibi ngibi. Ushobora kwibaza uramutse usanze muri abo ngabo hari ufite intwaro, wowe wabigenza ute?
Polisi yeretse itangazamakuru bimwe mu bikoresho ivuga ko impunzi zakoresheje mu guhangana nayo, birimo imipanga ibiri, inkoni n'utundi twuma ivuga ko twashwanyaguje ingabo zabo z'ubwirinzi. Muri zo yerekanye nyivuga ko zamenetse ku munsi w'ejo, ariko hari n'ibindi bikoresho impunzi zajyanye. Aho zari zikambitse habonekaga ibikona byinshi ku butaka n'ibindi biri mu kirere. Ibendera ry'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi ryari ryururukijwe kugeza hagati. Igipolisi cyabyutse gikora amasuku aho izi mpunzi zari ziri, ariko hari hakigaragara amaraso bishoboka ko ariho benshi bakomerekeye cyangwa banapfiriye. Mu byo bwanambangutse Mawumbiri uyobora inkambi ya Kiziba kuri ubu bitaramenyekana niba ari muzima, ari mu bakomeretse cyangwa batawe muri yombi, yavuze ku wa kabiri w'iki cyumweru. Yavuze ko yahamagawe n'abahagarariye ingabo na polisi mu ntara y'Iburengerazuba, bavuga ko hari abashobora kuzicwa kandi akaba ari ukwiye kubiryozwa. Ibicamariga ko hari ibyari muri gahunda niba bitari iterabwoba.
Hagatangaha nuko maze guhamagarwa n'uhagarariye ingabo mu ntara y'Iburengerazuba ndetse n'uhagarariye polisi mu ntara y'Iburengerazuba, bambwira yuko abantu bashobora gupfira ahangaha yuko bagomba kujya mu biganza byanjye, kandi nibaza ko batagomba kunsiga. Kuko nyine babimbwiye ati muri kuvuga ngo ejo mwararashwe, ntabwo mwigeze muraswa, kuko abari gupfira ahangaha bose uzababazwa.
Ni kuri telefone
babimbwiriyeho.
Ntabwo twigeze twemererwa kugera mu bitaro bya Kibuye ngo tumenye uko abakomeretse babirimo bameze. Twagerageje no kugera mu nkambi ya Kiziba ngo turebe uko ubuzima buhagaze, tuhasanga abapolisi batubwiye ko kugira ngo twinjiremo bisaba kuza duherekejwe n'umwe mu bayobozi babo bakuru, kuko ariyo mabwiriza bahawe. Amakuru dukesha bamwe mu bari mu nkambi ya Kiziba kwerekana yuko leta irimo gutegura gufata abagabo n'abasore bose baba barigeze gukora igisirikare. Aya mabariyeri twasanze acunzwe n'abapolisi ubusanzwe bayasangagaho bamwe mu mpunzi aribo bayasimbura naho ku burinzi bwayo. Umuvugizi w'igipolisi avuga ko nta n'ingamba zidasanzwe zashyizweho hirindwa ko izi mpunzi zakongera gusubira ku cyicaro cya Hasere, cyane ko icyo zasabaga zahirukanwe zitakibonye ati
kuko barabizi ko n'ubundi bahavuye ku ngufu. Icyo kigomba no gusobanuka neza, nta no kukivuga umuntu atemye. Bigomba gusobanuka yuko iyo inzira zose zananiranye zo kubahiriza amategeko, guhera ku bujyanama, guhera ku gusobanura, ikiba gisigaye noneho gukoresha ingufu nacyo niko kubibaho, niyo mpamvu amategeko yubahirizwa.
Nibutse gusa ko muri byinshi z'impunzi zasabaga harimo gushaka ikindi gihugu kizakiraho zabona ubwisanzure busumba ubwo zibona mu Rwanda. Kwa kabiri wiki cy'umweru, polisi y'igihugu yavuze ko igiye gutangiza iperereza ku cyo yise imyigaragambyo mu nkambi ya Kiziba, kandi ko bazagaragarwaho gutiza umurindi ibi bikorwa bazabibazwa. Theos Badege uvugira igipolisi cy'u Rwanda yasobanuye ko muri 15 batawe muri yombi harimo bamwe mu bayobozi n'abandi yita ko bari barangaje abandi imbere mu kurenga ku mategeko no gufata bugwate ibiro bya HCR ishami rya Karungi. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi rya Amerika.
Tukiri kuri iyi nkuru, bamwe mu mpunzi z'abanyekongo bari i Karongi ku biro by'ishami rya ONU ryitaho impunzi HCR, ubu basubiye mu ikambi ya Kiziba. Babwiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi uko ubuzima bwabo buhagaze ubu na bimwe mu byo baciyemo.
Ntawigeze ahangana nabo. Icyabayeho ni uko bakimara kuza baravuze bati ushaka gusohoka nasohoke. Ntawigeze agira umutima wo gusohoka, cyane ko bari bagose wagira ni abantu bagose interahamwe cyangwa abantu bahanganye n'imbunda ku mbunda. Abantu baratuje batera indirimbo barasenga, ariko ntibyabujije abapfa gupfa. Gusa ko ikiribo ntawigeze ahangana rwose. Ntawigeze ahangana abantu bamanitse amaboko. Twumvaga ibyo bari gukora hari bitanashoboka, ariko byarashobotse.
Abo uvuga, tuvuge n'abapolisi cyangwa abasirikare bari baharinze cyangwa se barinze umutekano, barababwiraga ngo nimusohoke.
Bari barinze umutekano, ni ukuvuga ngo abari barinze umutekano bari bahari. Haje indi timu niba ari abapolisi niba ari abasirikare sinzi, bari bambaye imyenda ya polisi bipanga ku mirongo imbere yacu. Ubwo nyine bakimara waruvuye gavana araza aravuga ati abashaka gutaha batahe, ariko abantu kubera ko hasi ari akabashubije icyabazanye ntago batashye. Ubwo nyine niho wari uhagarariye abo bapolisi yatangiye atanga aravuga ati noneho bagiye gukora icyo bagomba gukora. Ubwo nyine batangiye kurasa ibintu by'ibyuka, bararasa bigira gihe barasa amasasu, abantu bapfuye bashize, abana bapfuye bashize. Ese ni ibintu by'indengakamere bidakwiriye kuba mu gihugu nk'iki ngiki gifite demokarasi, gifite uburenganzira, kibahiriza uburenganzira bwa muntu, ndetse gifite imiyoborere bayoborera muri demokarasi? Rero ndibaza biriya Fesiye yavugaga n'ibigihugu ari demokarasi, bakagombye kumva ibitekerezo by'abantu n'ibyifuzo byabo, kuko kwica abantu ntabwo ari cyo gisubizo. Aho kugira ngo icyo gitera wakwicikire mutera. Rero n'ubundi nubwo abantu bapfuye, abasigaye babashe gukorerwa ubuvugizi kugira ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe, kuko nabo ni ibiremwamuntu byavutse bitabisaba. Ariko mu guhaguruka byavuye mu zirampfu zose, ariko mu by'ukuri n'ababikoze Imana ibababarire, ibarinde no gukomeza gukurikirana abandi cyane bo bagikoze. Bari bafite kugikemura ariko bagikemuye nabi. Ubwo rero bareke gukurikirana abandi, kuko nk'abantu benshi bamwe bashyizeho ngo hari abo bari bukurikirane bateje imidugararo. Ntawayiteje, ni buri wese ku giti cye wahagurutse kubera ikibazo afite. Ntahaga ari ikintu cyateguwe ngo abantu ngo ni banaka bagiteguye ku buryo bajya gukurikiranwa. Ikibazo cyabaye, ariko habeho kwisubiraho, abantu bajye bakemura ibibazo hakiri kare yo kwikunda ibyubahiro. Nka bya bindi numvaga Felicien yavuga ngo umuyobozi ngo abereyeho kuvuga abandi bagakurikira, biroroshye kumvira ariko ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo umwumvire mu rupfu. Kuko niba abana baburaye babwiriwe akaba uwo muyobozi ntacyo abivugaho, ntacyo abikoraho, nta buvugizi agukorera, wakomeza umwubashe kuzagera ryari? Wamwumvira kuzagera ryari? Ubwo rero nkumva ko iyo bibaye ngombwa umuyobozi ntakuvugire urivugira. Nicyo cyabayeho kandi giteza ibintu bibi. Abayobozi rero bisubireho, bumve ko bashyizweho n'Imana, kuko Imana niyo yimika kandi ikimura. uwabikoze uyu munsi ashobora kubikora ariko nawe Imana ibishatse yamwimura kuko yo ifite ububasha uko biri kose nubwo abantu bapfuye ntagaruka itari inaniwe kubatabara ushobora kuba ari n'umunsi wabo wari wageze kandi wabishyewe ayo maraso akamujyaho nk'uko Yuda yishe Yesu kandi ari Yesu nicyo gihe cyari icye ariko we kumwica ntabwo byabuze kumubarwaho Yuda byamubazweho kandi cyari igihe cya Yesu rero icyo nashishikariza abayobozi ni ukudakunda ibyubahiro byinshi ahubwo bakamenya inshingano zabo kandi bakazikora neza kuko nicyo Imana iba yabashyiriyeho
ubu nagarutse mu rugo aho twari turi muri shitingi mu nkambi ubwo twagarutse aha ngaha ariko mu gitondo twabyutse bavuga ko bazanye itata yo gutwara abana b'abasore ngo babafate
bande babivuze
itata yari yaje y'abasirikare ntabwo ari ibihuha
mwayibonye se
twayibonye rwose yaje ihagararwa ku ruhande rwa hafi ya polisi ubwo abana b'abasore bagerageza gucika ngo barebe iyo bahungira babona no kujya hanze y'inkambi bidashobotse nsigaye baremera bahagarara ku misozi gusa
hari aho bavugaga babajyana se
hari ko tujya kubafunga ko n'ubusize nyine ejo bijya kuba ko bavuze ngo abadamu n'abana ni benshi uruhande rumwe bari guverineri w'intara y'uburengerazuba avuga ngo abadamu n'abana nibagende basigare ahanganye n'abo basore n'abagabo
barahanganye cyangwa byagenze gute
ubwo nta kintu twari dufite ubwo nta kintu nta ntwaro bafite ubwo bahise batangira kuturasaho ibyuma ibyuka bino byuka biryana mu maso tumanika amaboko rwose tugaragaza ko nta ntwaro dufite ko nta tudashaka kurwana ibyuka bimaze kuziranya amantu amatwi n'amaso no mu kanwa hose asigaye nibwo baturasaga amasasu y'urufaya abantu bapfuye ntabwo bagira umubare
ntimwahise mwiruka se ubwo ngubwo hari ubwo mwabashije kuba mwareba byibura ngo mumenye nk'abantu baba bahasize ubuzima polisi iravuga batanu
imirambo nakubwira bajyanye imirambo bajyanye imodoka ebyiri zuzuye za gisirikare ubwo hari abapfuye hari abo bajyanye hari inkomera n'ubu turi kumva amakuru ko bamwe baguye i Kigali muri CHUK bapfuye hari n'abagiye bagwa mu kiyaga kubera amarembo yose bayafunze hasigaye irembo ryerekeza kuri kaburimbo kandi kaburimbo iruhande rw'ikiyaga abenshi turakeka ko bashyiremo n'ubu ntabwo turababona
abo ni bamwe mu bakenyezi bari ku biro by'ishami rya ONU ryitaho impunzi hashe ikarongi mu burengero bw'u Rwanda baganiye n'Ijwi rya Amerika bavuga bimwe mu byabashikiye mu minsi itatu bamaze kuri ivyo biro vya HCR turabashimiye inshuti zacu mudahengeshanya gukurikirana radio Ijwi rya Amerika ubu tugeze ku mwanya wahariwe ikiganiro iwanyu mu ntara
Radio Ijwi rya Amerika isamina ni Washington DC mu Kirundi ni Kinyarwanda muri cya 18 muri kumwe na Joe Diane nani na hazwe kaze mwese mu biganiro tubafitiye kuri uno mwanya.
Tubona bo turarira basubira byaje nk'itegeko natwe tubifata nk'itegeko tubijyaho uko nyine ariko dukore kwitwa rimwe na rimwe n'inzara twitwe n'ibintu byo kurarira tutagize turarira.
Uyu ni umwe mu mpunzi z'abarundi bahungiye mu ikambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bahungiye imvura mu muvu mu gihe bararira marondo batazi uwo bariko barivuna canke bagiye kwivuna iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato murabe hagufi ya maradiyo yanyu
iwanyu mu ntara hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Ibihugu vy'u Burundi, u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyagirizwa ko mwaka w'2017 vyaburabuje bikomeye abatavuga rumwe n'ubutegetsi biri mu rucegeranyo c'ishamwe mpuzamakungu gitagateka kazi na muntu Amnesty International casohotse kuno wa kane mu gatondo. Ivyo bihugu vyo mu biyaga binini biregwa ko vyatoteje agateka kazi na muntu n'abajejwe kugaharanira. Umenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi Eloge Willy Kaneza yasomye ico cegeranyo aratubwira bimwe mu birimo
nubwo atari ku rugero
bungana ico cegeranyo cemeza ko muri izo bihugu bitatu vya karere kibiyaga binini abajejwe intwaro inzego z'umutekano n'ubutungane baranzwe no gutoteza abatabuganwe n'ubutegetsi amashyirahamwe yigenga n'ibinyamakuru muri rusangi icegeranyo ca Amnesty International kivuga ko mu mwaka w'2017 nko mu Burundi hakomeje kwibonekeza ihonyangwa ry'uburenganzira bwo gushikiriza ivyiyumviro no kuja hamwe mu mashyirahamwe na inzego z'umutekano zagirizwa amabatari make harimo ubwicanyi kunyuruza guhohotera no kubereza igufa abantu nata bitigirira itanga Amnesty International yemeza ko bamwe mu bagize iperereza igipolisi n'igisirikare bahohoteye abantu babaziza ko batavuganwe n'ubutegetsi rikongerako kwivyo vyabaye mu gihe amadosiye y'ubwicanyi n'ayandi mabi yagirizwa abajejwe umutekano yo myaka y'umbe 2015 n'umbe 2016 atari bwave mu nzira muri ico cegeranyo kandi havugwa ko n'imiburiburi abakenyezi n'abigeme 49 bafashwe ku nguvu na bamwe mu bagize inzego z'umutekano mu mwaka uheze Amnesty International ibandanya rivuga ko abantu benshi muri uwo mwaka bahagaritswe hatamitahi banje gusohorwa abanywanyi burunani rutavuganwe n'ubutegetsi rw'amizero y'abarundi babuzwa gukora amanama na bamwe mu bajejwe intwaro n'ipolisi nayo bamwe mu baharanira gato y'akazi na muntu barafungwa iryo shyirahamwe ryemeza ko ibitigiri by'impunzi z'abarundi byagabanutse mu mpera z'umwaka gushika ku 391 111 ariko ko abarundi batari bake bavuze ko bakorerwa mabi atandukanye igihe bafatwa bariko bashaka guhunga igihugu uyu mwaka uheze kandi Amnesty International ryemeza ko abarundi benshi bahunze igihugu bitewe n'amafaranga yo murengera basabwa yo guterera amatora rimwe na rimwe bakanasabwa yo batazi yaja agatangishwa kandi n'abatafitiye uruhusha harimo ubwaruka bw'imbonerakure muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo naho ico cegeranyo kivuga ko ibijanye n'uburenganzira bw'abahanira hagati y'akazi na muntu vyunyutse mu 2017 Amnesty International ivuga ko ubwicanyi bwabaye muri Kasai bwahitanye ibihumbi by'abantu ababa muri yoni bahungira hagati mu gihugu mu gihe n'imiburiburi 35,000 bahungiye mu gihugu kibanyi ca Angola mu buseruko bwa Congo naho iryo shirahamwe rivuga ko yabimigwa igwana canke isirikare ca leta bakomeje guhohotera abanyagihugu no gucukura ubutare n'agataka atacamira mu buryo butemewe n'amategeko nko mu Burundi iperereza n'igipolisi na za sentare vyagirizwa kuburabuza abanyagihugu no kubaka uburenganzira butandukanye mu mwaka ushize Amnesty International ryemeza ko abaharanira hagati y'akazi na muntu muri Congo n'abamenyeshamakuru abatishwe bahohotewe canke naho barangazwa iryo shyirahamwe risigura ko mu mwaka w'2017 waheze imiliyoni 2 z'abanyekongo n'400,000 barenga bugarijwe n'inzara Amnesty International ryagiriza inzego z'umutekano za Congo gukoresha ingufu zidasanzwe mu kubuza imyiyerekano itegurwa n'abadashyigikiye ubutegetsi kamwe muturorero dutangwa na barundi bicu ikamanyora kuwa 15 ukwezi kw'icenda umwaka uheze bariko basabire kurwa rya bagenzi babo bari bafungiwe mu gisirikare mu gihugu cy'u Rwanda naho icyegeranyo cya Amnesty International cyemeza ko uruhigi rwakomeje kwibonekeza ku banyepolitike batavuganwe n'ubutegetsi imbere n'inyuma y'amatora y'umukuru w'igihugu iryo shyirahamwe rivuga ko ivyo vyabonekeye ahanini mu kwaka abantu uburenganzira bwo gukoranira hamwe gushikiriza ivyiyumviro hamwe n'ubwicanyi bugeretse ku inyuruzwa ry'abantu mu buryo bugoye gusigura ibiro bikurikira komite yungirije urwego rwa ONU rujejwe kugwanya ihohoterwa rya kiremwamuntu nk'akarorero vyemeza ko vyasibije urugendo rwari rutegekanijweyo kubera inzego z'igihugu hari ibibanza bimwe bimwe zumvirizamwo abantu canke zikabafungiramwo mu ibanga zanse ko baronka uburenganzira bwo kubijamwo ivya Amnesty National ivuga ko ari ihonyangwa ry'uburenganzira bwa kiremwamuntu igihugu cy'u Rwanda kinagirizwa kandi gufunga imbohe zimwe zimwe mu buryo bunyuranye n'amategeko akarorero gatangwa na Kareopolo Munyakazi yakuwe muri Amerika atahanwa mu Rwanda mu 2016 aho yagiriwe n'icyaha cy'ihonyabwoko maze ahanishwa umunyoro w'ubuzima bwiwe bwose Amnesty International ivuga ko uwo mugabo afungiwe mu kumba ka wenyene izorema mu Gifaransa ivyo navyo inama ya ONU ijerwa atakazi na muntu ikaba yavyiyamirije Icyo gihugu ariko hari ibintu bibiri nyamukuru gishimirwa kuba cyashizeho kinakomeza amategeko akuri kumirwa ry'abakenyezi n'abigeme no gukomeza kwakira impunzi z'abarundi icyo cegeranyo cya Amnesty International cyakozwe mu bihugu 159 byo ku isi iryo shyirahamwe rivuga ko muri rusange umwaka w'2017 umutekano muke n'ubukene zibonekeje mu duce twinshi tw'isi biza kunyurwa n'ingingo zo gutubika ubuvubi hamwe n'ihindagurika ry'ibihe Eroje uri kaneza Nairobi iryo ya Amerika
mukanya isase nibiriko biranugwa nugwa kumbuga ngurukana bumenye
cha bijya bize biranuga nuga kwari eka nibihu ngo nibihu akarira gikomeye ndakubiye kwa tarifu
nivyo
nivyo
eka sivye
edupinge edupinge utangike
nemupinga mupinge umvize bijya Amerika irabeshu zibihuha ikabahe inkuru yimvaho.
Mu kwezi kwa gatanu abarundi biteguriye gutora ego canke oya kuvyerekeye ihindugwa ry'ibwirizwa nshingiro ukwandikwa kubazotora kwaheze ku munsi wa gatandatu kwagiye kuravugwa ko ibitari bike biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse hari n'amasanamu yacana canye ko yerekana bamwe mu bigisha gutora ego abandi nabo bakigisha gutora oya ariko hakarangwamwo iterabwoba kuri bamwe n'abandi. Uno munsi rero abatari bake baradusavye ko tubasubiramwo inkuru twari twabacishije jemo ku munsi wa kane aho twagarutse ku video ya cyane na cyane ko ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana umwe mu ndongozi zo hagati mu gihugu cy'u Burundi yoba yaragiye abwira abanyagihugu ivyo botora. Mugenzi wacu Diane Ndonse ni yari yiduteguriye
amasanamu ariko aracha ku mbuga ngurukana bumenyi yerekana abantu bariko barigisha abandi bisa naho arabo bakoranije. Ubutumwa babaha ni kuzohana uzotora canke akigisha abandi gutora oya mu matora y'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Abo bigisha bigaragara ko bigishirije mu bice bitandukanye binavugwa ko harimo na musitaneri wa komine Gashoho Desire Bigirimana. Ikindi nuko basa n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD kubw'indamukanyo yabo. Uko guhana nako bigisha ku batazotora ego gukoreshwa mu majambo atandukanye nko guta mu mutwe, guhongora hamwe no kuboha. Bamwe mu banditse ku mbuga ngurukana bumenyi bavuga ko arakumiza ayo majambo mbere bakanavuga ko ateye ubwoba. Mu ntwaro bavuga ko ari ububeshi bukogwa mu ntumbero konona umugambi w'ihinyanyurwa y'ibwirizwa shingiro. Terence Ntahiraja n'umwunganizi w'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu.
Iyo yemereje ibihe bikomakomeye mu gihugu hamariho abantu batuma umugambi bagenda gutegura amamontage kugira bashobore kumvisha abantu yuko ibyo bintu bishobora kandi ari umugambi mubi. Ni uguhakana rero imbere y'uko mvuga mwibuke hari mu 2010 aho basohoye video iri ko abantu bafashe ibihi bashava yuko ari mbonera kure bafashe amasanamu yabika ibihiri usanga na maremantanya. Mwibuke ca gihe Pierre Kanvera ngo nyuma yari maremantanya bakazana amasanamu bw'ahandi hantu bakabeshamo ni mu Burundi mwibuke ikarushi ingene bagiye kureza kugura abantu bataye amasanamu yari muri Afurika y'umurengero aho bica abantu mu mwami zo igikoko bakavuye kwikomera muri karushi kandi yari ababikora barashaka kuyabishyira ku mugambi kuko ibyo bishobora gucafu cyangwa ubundi bugambi ariko byama bimeze twebwe imvugo bene izo ntagashiro tukiha twebwe duhanura abanyagihugu kubahana kubaha mugenzi wawe gukorera igihugu kwitabira amatora kuko ni uburenganzira bw'umuntu wese.
Ariko rero mu runani amizero y'abarundi rurongowe na Agatongwasa atavuga rumwe n'ubutegetsi babifata nk'ukuri. Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashingamateka bo muri urwo runani avuga ko ari ibura rya demokarasi mu gihugu.
Ibyo nivyo twamye tuvuga ko biba biteye agahinda mu gihugu kuko ni igihugu cacu citi kwako kiri muri demokarasi. Muri demokarasi rero abantu barayaga bakavugana umwe wese agashikiriza icyumviro ciwe uko acumva. Ku gutera ubwoba abantu rero ko bategereza gutora iki canke kiriya ni ikimenyetso cy'uko aho hantu ata demokarasi bihari kuko umuntu ntategekwa ivyo yateza kwiyumvira canke kwemera. Umuntu akora ivyo abona bibereye mu gihe bitariko birasambura.
Iruhande y'aya majambo y'iterabwoba hari n'abanyagihugu baburabuzwa mu bikorwa byabo bya misi yose mu gihe baterekanye agapapuro biyandikishirije ko bazoja mu matora. Aba ni bamwe mu bo mu ntara y'Cibitoke bavuga ko babuzwa kwivuza hamwe no kuvoma amazi ku mabombo rusangi.
Je wasabye kajya gafapo kamatora bambwiye akumugabo wanje bashambwiye ngo ningende nta kindi nashaje kondera amazi ahandi bisaba nyene abatungu batushefu bacu bakaya tuvuge ne kugatunka amazi.
Jewe mutenye wanje yaragiye kwa muganga ejo abatari babufise barabirukanye basubira inyuma kubuza na mutenye wanje kuko yari yagiye akitwa Jiji we yararonse umuti nuko twese twokwitwararika twese tukaburonka
aho bihenze bakwiye kukagendana kuko niko menga umuntu yokoresha ubu niko kagezwe.
Nibinyane Pierre Celestin Ndikumana arongoye abashingamateka bari mu runani amizero y'abarundi abifata nk'iterabwoba rikoregwa abatavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi.
Nk'ivyo navyo nyine bija muri rya terabwoba. Nibyo kuri twese turashigikiye ko abantu baje kwiyandikisha mugabo hariho ikintu twokwiye gutandukanya. Hariho ibyo umuntu ategerezwa gukora n'ibyo afitiye uburenganzira. Ibyo ufitiye uburenganzira rero urashobora kubikora cyangwa ntubikore. Twebwe naho dutera kamu kwa abantu baje kwiyandikisha ntawe twoshira ku inkoni ntawe twoshira ku iterabwoba uretse gusa ko byo babibabaje ko haba habarundi bataje kwiyandikisha bigeze aho abantu babuzwa no kuja gusuma babuzwa no kuja gukora ubutukorwa twabo mu mirima n'ikiringo cyo kwiyandikisha kitarahera ngo bagararije ibyo n'ukuri ndumva ko nayo nyina ringendo mbi kandi simbona nico bihutira naho bocongera ntacyo tacyopfa kubwanje naho bavuga bati turongeye ku yindi ndwi none ibintu byo mu kwezi kwa gatano bo ntongera ko niyo ndwi abantu bakabandanya abatashoboye kwiyandikisha bakiyandikisha
ariko nubwo biri uko amategeko agenga amatora yo mu Burundi ntavuga ko umuntu abwirizwa kuja mu matora itegeko ry'ibwirizwa shingiro mu ngingo yaryo ya 46 iratomora neza ko umuntu afite uburenganzira bwo gutora ariko atategeko rimuhata icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo mu rugendo yagize kuri uyu wa kabiri agenzura uko igikorwa cyo kwandika kiriko kiragenda yaravuze ko atategeko abantu bahabwa byo kwiyandikisha
igushika ubu nituragira itegeko ryo kwiyandikisha kugira ngo umuntu aje gutora nko mu birigi udatoye bari hamande no kuvuga ni itegeko itswe rero ntirabitegeko mugo twenje kituma tuca guhimiriza aho twaciye hose nawe twafashe ngo ngo aje kwiyandikisha kukwira kubera itaraba itegeko mugabo umwene w'igihugu wese arafise uburenganzira bwo kugira icyo yifuza kuko taraba itegeko mugo twiba abategetsi abajeje nwa icyo tukwiye ni guhimiriza kushukuru umunsi turacahimiriza kugira ngo abene igihugu aje kwiyandikisha ku bwabo
icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo avuga ko abategeka abandi ku nguvu ko bakwiye kwiyandikisha bakwiye guhanurwa bene izo mvugo zo masanamu zaciye ku mbuga ngurukana bumenyi zavuzwe ko byinshi tubasomere bimwe muri byo duhere kuri uyu avuga ati abo bagabo bariko barigisha ibyo bamenye ko bazobazwa ibyo bariko barigisha nabigishije genocide mu Rwanda baracyafatwa kubera ama video bafashwe natwe tuzobafatisha kazima twayibitse uyu nawe asa n'utewa kagongwe n'abariko barabyigwa ati eheje wabo bantu uyu ndi nawe ati mu Kirundi baca umugani bati urucira mukaso rugatwara nyoko barimba bigera abo bigisha bazohagarikwa kandi mu byukuri bazagirizwa yuko bigishije abandi imigumuko kandi bari ko bavugira hejuru ibyo biyumvira gusa hari n'uyu avuga ati yoho intera hamwe gusa tubandanye n'uyu avuga ati niyihe nyungu yuko umuntu yiyandikisha ku nguvu kandi atawuzi icyo azonatora tugarukirize kuri uyu avuga ati oya namwe iryo ni rementanya turazi ko igihugu mwama mushaka kugicafuza ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 2750 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio ijwi rya Amerika radio yanyu
bakunze bijuru rya Amerika twari kumwe mu Kirundi no mu Kinyarwanda nunga haduce tuba turasozerera ibiganiro byacu mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere yuko duca duhana gahindukira ndabatumire mu biganiro byacu bitandukanye byo mu masaha ari imbere muri ibyo harimo ikiganiro muri isanga muza gukurikirana kuva saa 10 gushika saa 11 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda igice cya 12 turaza kwashikiriza makuru avugwa mu Burundi igice saha 1 n'igice naho aza kwa makuru avugwa ku isi na cane cane muri Afrika muranigwe rero muragumiza ku murongo aho mwari ku ijuru ry'America mu zindi ndimi zitandukanye byane nahazwe nari kumwe na Matbibi ya gero mu buhinga bw'ivyuma yegeranije amajwi hamwe na engineer Lina yashikanye aiwanyu twemi twipfurize indwi nziza.
Mwaramutse.